radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yagiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 kuri FM 104.3 mu shorano kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cha camakuru Westat akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi bi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cy'uyu munsi twabatumiriye abarundi babiri bari mu bagize uruhara mu gushinga no gutanguza umurwi abavuzi b'ingoma muri leta z'umwe za Amerika mu ntumbero yo kwigisha urwaruka rw'abarundi bavukira muri Amerika hamwe n'abarundi bimukiye muri Amerika akaranga imico hamwe n'ururimi rw'Ikirundi. Uyu murwi ni murwi ukomeye cyane rwose wahawe na karyo ko kuvuza ingoma mu sinema yabaye kiranganywa muri leta z'umwe za Amerika yitwa Black Panther. Uyu murwi uherutse kandi guhabwa umwanya muri sinema Black Panther 2 aho wari watumiwe mu bikorwa byo gufata amasanamu n'amajwi muri iyo sinema yimirije gusohoka. Aho bari batumiwe rero ni Hollywood muri California. Turi kumwe na ambasaderi mu kiganiro cy'umunsi, ambasaderi Gabriel Ndihokubwayo aba mu gisagara cya Atlanta muri leta ya Georgia muri leta z'umwe za Amerika. Ari mu Barundi batanze icyumviro cyo gushinga no gukomeza umurwi w'abavuzi b'ingoma. Ndihokubwayo muri iki gihe ni umuhinga ayikoreye utwiwe ku gatwe kiwe kuko ari mu karuhuko ko mu zabukuru. Inyuma yaho arangirije amabanga ya ambasaderi araserukira Urundi i Moscow mu Rusiya hamwe n'amabanga y'umwe mu bategetsi bakomeye muri banki yo muri Amerika yitwa Wells Fargo. Muraho ambasaderi Ndihokubwayo.
Muraho cyane Frederic, kandi murakoze cyane kuba mwadutumiye muri kino kiganiro. Nkaba nongeye nkaramutsa abo batumire banyu bari mu bihugu binyuranye.
Ikaze mu kwijwi rya Amerika.
Murakoze.
Turi kumwe kandi na Apollinaire Nshimirimana nawe nyene aba mu gisagara cya Atlanta muri leta ya Georgia muri leta z'umwe za Amerika. Nshimirimana niwe arongoye uyu murwi w'abacuranzi b'ingoma. Muraho Apollinaire Nshimirimana.
Turaho Monsieur Frederic, murakoze cyane ku butumire mwaduhaye, kandi nkaba ngombye no kuramutsa abantu bose aho bari bose bari kwatwumviriza abo bose mwatumiye.
Reka rero dutangure kuri mwe bwa ambasaderi Gabriel Ndihokubwayo, icyimvira cyo gushinga no gutanguza ingoma cyabajemo gute?
Murakoze kuri icyo kibazo nyakubahwa Frederic. Jewe n'umuryango wanjye twimukiye muri Atlanta Georgia mu 1997, hanyuma bihurirana n'uko leta zunze ubumwe za Amerika ziriko zirihweza icyumviro cy'ubwira ngo kizane impunzi ziri muri Tanzania z'Abarundi, impunzi zavuye mu Burundi 1972. Hanyuma ntibyatevye baraza baratangura kuza, hanyuma badusanga ngaha andihenze. Twebwe twabaye umuryango wa kabiri wabaye Atlanta dukuyemo abari baje abanyeshuri. Hanyuma rero baje dusangana abantu bafite icyo no kwita mu Gifaransa profile zinyuranye,
bamwe bari bazi gusoma abandi ntibari babizi abandi barize amashuri ahanitse adahanitse ntibari bagiye mu ishuri hama dusanga biriko birabavuna gose cyane murazi kwimukira mu kindi gihugu ntibyoroshe cyane cyane utazi n'ururimi naho bawarize amashuri uzi warize n'icyongereza ushitse ngaha birakugora jewe rero njamvuga nti jewe ko nagize amahirwe nkaba naramaze kuba mu bihugu binyuranye byo hanze kandi maze kumenya utuntu twinshi reka nshinga umugwi kugira ngo abo barundi baze tubafashe mu ngorane zose bahura sinoyinda kuzidondagura
none muri abo barundi mwari mwizeye ko harimo abashobora kuvuza ingoma kuko kuvuza ingoma ntivyoroshe no mu Burundi tuzi ko hariho umurwi ukomeye w'igitega umuntu wese ntashobora gukora iki gikorwa
ni kuvuga rero dongo tumaze kugira iryo shirahamwe ry'abarundi twaciye rero dutangwa kwiyumvira icyo twokora muri iryo shirahamwe twongeye kuri ibyo byo gufashanya niho rero twashyiraho uwo mugwi w'abarundi tumaze bambe w'abatambyi b'ingoma kuko twatanguye kuvuga tuti mbe hariho abazi kuvuga ingoma umushinga ntaye Apollinaire ati jewe ndazizi kabisa ati kandi kubena ndazizi hariho n'abandi babiri batatu nzi twoshobora kurondera bakazivuza kandi rero natwe twoca tubamenyereza hagati ngaho na jewe niga mu ishuri nderabigisha yo mu Rutovu naratanguje umugwi w'ingoma ndanazitamba rero o twazitanguje tuvise Apollinaire nabo bandi babiri tuca twigisha n'abandi bana rero bariko barakura
hanyuma namwe mushyira ntaya Apollinaire Shimimana namwe mwagize uruhara ruhambaye cyane rwose kuko mwaciye mubandanya ise mujyatanguwe na ambassadeur mwabigenjeje gute mwashoboye gukurikiza impanuro ziwe n'icyumviro cyiwe gute
mu bisanzwe reka sinosubiramo byinshi ku byo yavuze nyine twatanguye ariko nobanza kumushimira cyane kubera wa mbere yabonye yuko twari dukeneye kuja hamwe kandi amaze kubona ikintu gishobora kuduhuza nicyo kintu yatanguye kuzana igihe twashinga iryo shyirahamwe avuga ati ikintu twakora n'ingoma urumva nogomba ndakimushimire ko cyane hamwe n'abandi bose yakizanyemo bagaca babona yuko cyari gikwiye ntorinda kuvuga amazina kuko bariho twakuranye nabo hanyuma rero muri icyo gihe maze kubona yuko ambasaderi Gabriel amaze ukunda muzi yashinze ikintu aravuga ati aje ndatanguje isemo ndayitanguye cye mubandanya rero harageze igihe rero ishika yuko usanga warana ubuzima ubuntu abarimo hano hagiye umuntu aburi intege cyangwa ugasanga afise ubuzi bwinshi akabura umwanya harageze igihe usanga umuntu adebukirwa ariko mu nyuma ndabona yuko umengo tudebukiwe tukabishyira hasi uko twadutayira iragi kuko nari nsanzwe mvuza ingoma ryari rya mbere ndazivuza ndatangiye kuzivuza nkiri ngitangura umwaka w'indwi urumva hari kera muza mirongo umunani na hama rero ndavuga nti ni byiza yuko bandanya hama nca mbona yuko byoba byiza yuko twaguma tubandanya mugabo nkagira icyizere yuko hari igihe hari icyo bizodushikana ko kandi nkabona yuko bwari uburyo bwiza bw'uko amakungu ashobora kumenya Uburundi kuko kera waragenda ahantu ukavuga ngo ndi Umurundi ngo icyo gihugu ngo ni cyane ngo icyo kintu ngo nacyonze mugabo kubera nabona yuko abarundi amakungu ashobora kumenya Uburundi biciye mu ngoma ndavuga nti hari birakwiye yuko igihugu cyacu kimenyekana hamba rero nguma nigisha tugisha abantu abajene baje ababishoboye abavuga ko atabishoboye tukageza kubigisha kugira ngo babandanye hamba rero ndabona yuko byari bikwiye yuko tubandanya ako iyo semo yari yatanguzwe ubwa mbere n'abandi hama ndavuga nti reka ngumize ko rero iyo ikintu ukigumije ukibandanya mu bisanzwe kiratinda kigashika ahantu kugushika ntaho ukabona yuko hari icyo wakoze rero niho tumaze kubona yuko twakoze akazi keza mu kubandaniriza aho nyine twase gutiragi kubera narabona yuko ari ikintu gishobora gituma n'Uburundi bumenyekana
akazi keza ibyo ni ibintu mwashoboye kurangura twihweje n'ukuntu abakinyi ba sinema ikomeye cyane rwose muri Amerika eka yamenyekanye ku isi hose Black Panther babivuga reka twumve igihe bari kurabaza umwe muri abo bakinyi bakomeye icyo abavuga ku ngoma
What was your favorite on set moment whilst shooting Black Panther.
One of my favorite moments was actually watching like rap battles between Letitia and the entire cast. Letitia would just bust out freestyling and people would like join her. And the Burundi Royal Drummers, they're drumming and Letitia's on the mic freestyling. I'm like, this might be the dopest thing I've ever seen in my life.
Murumva ko bihambaye cyane gose umwe mu bakinyi b'iyo sinema yari kurabazwa ibintu byamuhimbaye cyane gose muri iyo filme akaba yavuze ko ingoma ari kimwe mu bya muhimbaye nashaka ngaruke kuri mwebwe ambassadeur Gabriel Nyokubwayo mwumvise ayo majambo avugwa n'abantu kirangiranwa bakinyama sinema ikabazwi cyane gose muri Amerika mu bivuga ko
biraduhimbara gose cyane nkuko Apollinaire yabivuze igihe twatanguza uwo mugwi twari dufise intumbero zibiri iya mbere kumenyesha Burundi imico y'Uburundi icya kabiri kugira ngo abana baje ntibaje mu bintu bitaja ntibize biyayura ubwenge n'ibindi kugira ngo baronke icyo bakora hanyuma rero wumvise abo bantu bavuze gutyo ucubona yuko intumbero yacu yashitse aho twipfuza kandi ubu iri kwirabandanya hagati ngaho mushinga na ya Apollinaire yambari ati narakoze ibintu bikomeye cyane ahubwo je nje ni umushimira kuko jewe maze gutanga ntuzeye lotemwe nkabimusigarana yaraciye mu ngorane nyinshi mugabo yarabandanije gushika nuno munsi rero ibyo biraduhimbara gusi cyane kuko nta kintu gihimbaye kumva igihugu cawe kiriko kirumvigwa neza mu makungu bavuga bati igihugu cyifasha ugucyo gifite ibintu byiza mwe n'ibi
Mushena ya Apollinaire umugambi mwishinze wo kumenyesha Burundi eka cyane cyane no kwigisha imico ku bwanyu mwarawushitse ko umurwi wanyu ndazi ko usigaye ukwiragira mu bisagara byinshi byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikamuja kuvuza ingoma mutumirwa n'abantu batandukanye jewe ku bwanje ndabanze kubabona mu bisagara nka bitatu nababonye Chicago narongeye ndabona Dallas muri Texas nongeye ndabona i Washington ubwo muraja n'ahandi ntazi uyu mugambi mwarawushitse ko
umugambi novuga yuko ukiri mu nzira turashika hagati novuga yuko tutarashika hagati novuga ko tuzoshika ko neza tumaze kubona hosi ari havugwa ati Burundi abatinzi abavuzi b'ingoma bo muri Atlanta baraje hosi tuvuga tuti abavuzi hosi bavuga ati abavuzi b'ingoma bo muri Atlanta ingira cyari ndende turacafise ibikorwa byinshi byo gukora ariko nibaza yuko tuzobishika ko mu gihe tuzoba tubona yuko aricyo dukora cyonyine gusa ari kwerekana karanga ku Burundi muri Amerika ari ngombwa bishobotse n'andi tukagenda mu makungu niho novuga yuko tuzaba twagishitse ko neza sawa ubu turacari mu nzira mugabo aho tugeze turashima turazi n'ubuzima umuntu acamwo turazi n'ingene usanga dufise indi mirimo dukora kiretse kuvuza ingoma mugabo nibaza yuko nzovuga nti twashitse kucyo kwihangiro dushaka mu gihe tubonye yuko ariko kazi dukora tuvuga tuti ibi nibyo niwo murimo wacu wa buri munsi ariho ndovuga nti turashitse kwihangiro twifuje
tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na umunywanyi wacu Israel Green Solution muraho murakomeye ego muri hega Israel
nitwa Wimana kunda Israel saba tundi mu Rwanda mu majepfo
yego murafite ikibazo murafite icyumviro
cyane abo bagabo bo bari mu murwi uvuze ingoma bagaragaza karanga k'umuco wacu nk'abanyafrika by'umwihariko Burundi ariko nashaka kubabaza nk'iyo bari kuvuza ingoma ese nk'uko nk'abantu bo mu mahanga baza kuririmba nko muri Afurika ugasanga turi kubahururira cyane tugatanga amafaranga tukayakura amakonseri ese ubona babona bakunda umuco w'abanyafurika ku buryo niba ari nk'uwo murwi uvuze ingoma nk'abazungu cyangwa se abandi bantu b'abanyamahanga babona baza babishaka babikunze ku buryo bashobora gutama imirimo yabo cyangwa kwereka imirimo yabo bakaza gusohokera nk'aho hantu bavuze ingoma ku buryo bajya babona hari uburyo abo bazungu bashobora kuba bakunze umuco w'abanyafurika by'umwihariko wabona nk'umuco w'abarundi ni kimwe n'umuco w'abanyarwanda nk'abanyarwanda ahantu bubari ahari hose mu yaba muri diaspora ubusanga bakunda kugaragaza imico y'abanyarwanda cyane ugasanga abanyamahanga barikunze bakaza ku buryo bafite imishanana uburyo bavuze ingoma uburyo berekana n'indi mico gakondo yo mu Rwanda barasa niba n'imico y'abarundi igihe bayigaragaza nka gutyo bavuze izo ngoma niba hari abanyamahanga baza kubareba ku buryo bumva bakunze uwo muco cyane cyane w'ikirundi.
Kibazo chiza cyane gose a Polinaire na ambassadeur Gabriel Nyakubwayo hari bimenyetso bireka ko abanyamahanga bakunda cyane izo ngoma kimwe muri ivyo bimenyetso ni namajambo yashikirijwe eka numwe mu bakinyi b'iyo sinema hari ibindi mushaka kutubwira reka dutangure kuri ya Polinaire.
Arakoze cyane kuri icyo kibazo kandi icyo kibazo kirahambaye muri make no kugira none no kubira yuko abo tuvugiriza na abanyene basanzwe nyene baba ino nyene hanze imvukira za hano nyene barabihurumbira cyane gose kandi birabajyohera cyane gose kandi bamenya yuko benshi kuko ntibabazi n'ingoma kuko barakubwira ati twe twatuzi ngoma mugabe ingoma ntazo twari bwabone muri icyo gihe niho natwe duca tubabwira tubamenyesha yuko ingoma z'u Burundi arizo za mbere ku isi kandi nibyo hani ngoma nkizo ziraboneka uko ziguzwa mu Burundi n'ibintu bisangije nta nakemwe cyari cyo kubigereranya birazwi no ku rwego rw'ibisi yose uko ingoma arizo za mbere z'u Burundi arizo za mbere ku isi rero muri make barazihurumbira cyane gose kandi baryoherwa cyane gose baravuga bati ahubwo turabakeneye uwundi munsi kuko ni nabo banadutumira.
Yegome ambasaderi Gabriel ndi ho kubwaye namwe bimwe mu bimenyetso byerekana ko abanyamahanga eka bahurumbiye kabakunda ingoma z'abarundi.
Ibimenyetso ni byinshi reka nishuri cyo kibazo cyo mu shinga ntawe mu Rwanda ku burorero bubiri gusa kuko Apollinaire yavuze byinshi bihagije jewe aho ngiye hose namanca ndatanguza ingoma naratanguje ingoma muri Iowa aho nabaye imyaka 10 mbere yuko ngaruka muri Atlanta hanyuma rero izo ngoma muri Iowa baragira ikintu bita foire muci abantu ba foire y'ibyo kujya y'ibitegwa abantu bakaza muri ville hagati bakerekana ibyo barinye byose hanyuma rero bagaca batumira imigwi ikaza kuturaranga gutamba twebwe rero bari bamaze kutumenya umugwi natanguje muri Iowa uraza gutamba reka ndababwira ingene byagenze dutanguye gutamba abantu bose bari baje muri afuari baci bavyo bariko bararaba ivyo bintu baza ku ngoma z'iwacu gushikaho umumanaja aza kumbari ati ndagusabye uhagarika izo ngoma kuko mubandanije afuari ndibandanya abaje kwerekana ivyo berekana boshavura aho mucamwumva ingene bimeze
aho byari byakomeye
byakomeye gose cyane iyindi akandi karoro nshaka kubabwira n'igihe jyewe nari ambasaderi muri Japan twaratumiye abatambyi b'ingoma baraza bava mu Burundi barazi Tokyo gutamba murazi muri Japan barafise ingoma nabo nyine baratamba ingoma mukama wanje aho obaziriye turabatwara muri sari nini y'abaratamba jewe sinamenye ne byagenze bukeye amajuno yose ya inuze abamenyesha makuru muri Japan muri Tokyo nta kindi bavuga atari inzogoma batangaye yuko batari bazi yuko ari abandi batamba ingoma kandi bazitamba ku basumbya bobo barabyemeye n'uburorero bwinshi gose cyane umuntu yotanga.
Yego muri kamara bandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Gikundiro Terence mwiri beleza muri hehe muri hehe
ndinga mu nkambi ya Rusenda ha muri Kongo.
Ni byiza cyane gose murafite ikibazo murafite cyumviro musangira n'abatumire.
No kuvuga kabisa ndiko ndaraba umuco karanga w'igihugu cy'u Burundi utera utena imbere gose na cyane cyane ndiko ndaraba ngaha mu nkambi ya Rusenda ingoma kabisa kandi n'uko yavuze ingoma n'umugwi utera imbere gose ndetse urabye naba banyagihugu baha muri Kongo nyine usanga baza kabisa bagatamariya gose ugasanga bose bishimye ndetse nabo bakazana umuco wabo gikongomani nabo bose ugaca usanga bose bahurije hamwe ariko ugaca usanga wa muco w'ikirundi wowe uca kuba uca imbere yabo gose ugatuma mbere bo batamari ndetse n'ijambo ugaca usanga ibanabyitayo ugaca usanga bitaye izo ngoma remazira amaze kwamamara natera intebwe abuvene wacu baraho muri Amerika kabisa ni bakomeye bamenyekanisha igihugu n'iteka kuko hari n'abana usanga bavukiye hanze batamenye umuco w'Urundi batamenye akaranga ni nacyo byiza kabisa ndabatengege kuraje
murakoze
cyane urakoze cyane gose n'ama Federic kubana diva ku burorero bwishi yego twaje bagiye batangara ko ambasaderi yatanze uburorero
yego
ndibuka ko twigeze hageze kuri kiganwa muri Washington muri 2009 tajya abantu by'imihigo bitandukanye ibihugu bitandukanye ariko ribuka yuko twabaye abambere mu kiganwa hanyuma twaratumiwe muri Louisiana turagenda kuvuza turagenda abantu benshi bari hari nka fuari nkuko nyene hama twebwe tubona tuko yuko turiko turavuza bisho gihe nibuka yuko batwavuga igisaha yose ariko twagiye twumva nivyo bintu batangaje ku maradio yo muri Louisiana bavuga ati abantu twabonye ibintu by'igitangaza cyumva yuko rero ingoma zamaze zimusanze zaratinze muri make
ni vyiza cyane rwose reka ijambo kandi ubundi muri wanyu radio ijwi rya Amerika twagira Yezu Marcela mwiriwe neza
Niriwe neza Frederic.
Muraho murakomeye.
Yego turakomeye mperereye Kigali mu Rwanda kandi ndamukije n'abakire bacu uyu munsi baje kutuganirira mu kiganiro muri sanga cyanone.
Ikaze mu kiganiro muri sanga murafite ikibazo icyimbiro duga ku ijambo.
Yego murakoze no kuvuga ngo ndashaka kubabaza ko muri Afrika dukunze kugira ipfunwe kubera abazungu batumena igitekerezo cyo kujyana ubavuzi b'ingoma cyo kuba bakora uwo murwi uvuze ingoma kandi bakabikorera mu bihugu bya Amerika yo hirya cyaje gite muri rusange cyaje gite kugira ngo yumve ayitinyutse bikorere izo ngoma bazijyane bagende bajye kuvuzayo hanyuma ikindi cya kabiri ndababaza hano mu Rwanda ndetse no mu Burundi tugira ibindi bicurangisho gakondo nk'imingiri umuduri n'utundi tukoresha utundi tudasobanutse ariko usanga ducurangwa n'inanga twacurangwa abantu bakaryoherwa ese muri gahunda bapanga cyangwa bateganya ntabwo bajya batanga kuba abantu nk'abo ngabo bakiri bato n'abo bashobora kubatwara iyo hirya bakajya bacuranga ibyo bikoresho byabo gakondo bidasaba bihuriye n'iby'iburayi nk'aya magitari iburayi bacuranga cyangwa amasenta ibi byacu by'imibiri n'inanga kugira ngo nabo bacurangire iyo hirya bishimishe abantu noneho bajye barategura amafestivale y'abantu b'inaha gusa gakondo noneho abazungu baje kubareba n'abandi bantu bakiyo ariko badaturuka muri Afurika n'ibyo bibazo bibiri na rimwe
ibibazo byiza cyane rwose icyo kibazo cy'ukuntu byatanguye ni ikibazo ambasaderi Gabriela Niyokubwayo na Apollinaire Nshimirimana baciye ku mayange ariko igisha nuko yashizemo ko kenshi na kenshi kugira ikimvuye nk'ico uziko iyo mico canke abantu hari husanga abantu bafise ivyimviro bagira ko mushoboye mugasubira mukamusubira mugato mukubwira ukuntu mubahutse mukabona ko izo ngoma naho hari yindi mico itandukanye ari kintu abantu bose bakwiye kumenya reka dusubire kwa ambassador Gabriela ndiyo kubwaye
urakoze gosi cyane ibyo bibazo abagiye n'ibibazo bihambaye gosi cyane kandi Frederic nk'uko muhejeje kubimubwira twagiciye ku mayanga nyine twatanguye jewe nagomba nishure ku kintu gihambaye yavuze ati abazungu ubamera nk'abatunena jewe nibaza yuko icyo kintu twohangira bukebuke n'ukuri jewe imyaka maze mbana n'abazungu naratohoje narababonye abazungu ntibatunena ntibatuzi niyo difference ntibatuzi bamaze kukumenya bamaze kubona ibyawe barabikunda gusumba iyi ni experience mfite ivyo kujya ukuntu turamukanya ukuntu turi twugurutse ukuntu turi twiyunga mu mafamilie abazungu barabona yuko hari kindi tubarushije n'ukuri ntibatunena nuko baba batatuzi ico ni cyambere icya kabiri ingene twubahutse murumvise yuko gahunda yacu ya mbere kwari kugira abarundi tuje hamwe tubwiye hamwe dukora iki tugire tuwamamaze imico yacu akaranga ku Burundi tubicishije muri inzogoma twatoye ingoma hanyuma iby'imiduri nabyo n'ibindi by'inanga nabyo nyine ngira ngo umuntu
yiyamamaza akoresheje icyanzi aho o ngira ngo umuntu icyo cyumvire reka tubishire mu mutwe tuzoze turavugana n'abandi mugabo murumba yuko twe twafashe ingoma kuko ari byo twayituzi kuvuza kandi twayi dusanzwe tuzi ko ingoma zihamagara abantu gusi cyane nuko byagenze
ego me namwe Apollinaire nshimira imana kuri icyo kibazo nyene mwavyo hawe guteka mwibaje guteka icyumviro ambassadeur Gabriel ndiye kubwa yatanguye mukwiye kukibandanya kandi mukabona ko bizotera imbere
Habishi fiseno kivuka kukwela ambasadere Gabriele asa nuwa tanze inyishu ito umoye hariko kile tse njene nosubira mwenye joto kabuze huko kujia hamwe abarundi kugira ngo tugumana karanga kugira ngo abana bacu baje kuko abantu baza bavuye mu bihugu bitandukanye bakaza ngaha cyeshe nk'abarundi baje ngaha bashanga bibagiye ururimi rw'ikirundi ariko twabonye yuko ingoma zishobora kudufasha kuko ndabibona n'ubu nkaje umwana wanje yavukiye ngaha ariko avuze ikirundi nk'umunye yuko yavukiye ngaha kubera yakuriye mu ngoma avuze ingoma ubu ndabona yuko ashobora kunsubirira akaba umwanzure kandi ntabwo bivuga mu cyongereza bivuga mu kirundi urumva rero bica bikubona yuko muri bimwe twashaka gushika kuko urumva biri muri ibyo hanyuma kugira ngo abarundi tuje hamwe urabona iyo twari tuvuye tuje tuve mu mahanga twavuye mu ntara zitandukanye hanyuma ugasanga twavuye mu Burundi kubera ku ngorane zitandukanye zari zashyikira igihugu biturutse n'umuntu mubwo urabona yuko ingoma ziduhuza harimo n'icyo cyo guhuza abarundi kugira tuje hamwe kuko ingoma iyo ivugije ntivugiriza umuntu umwe ntiyumva n'uwe nta rimwe yumva n'abantu bose yumva n'ubwoko bwose ibyo nabyo byarimo kandi byaradufashije kandi tukabona yuko byabandanije bidushyira hamwe
ni byiza cyane rwose uyu mugambi wo kwigisha imico karanga kanorurimi turasubira tubigaruke ko ariko nashaka mbanze nti ijambo kandi ubundi munywanyi Anselme niyo sawa muraho murakomeye
yego ndakomeye cyane ni Anselme niyo sawa mu ntara Rwanda mu Burundi
ni byiza cyane rwose ikaze mu kiganiro muri sanga murafite ikibazo murafite icyumviro turafite abatumire ambassadeur Gabriel ndiye kubwayo na n'umushyana ya Apollinaire nshimiyimana tuga ku ijambo turiko tuvuga cyane cyane ku ruhara w'ingoma eka n'ibintu byose uyu murwi uri kurarangura muri leta zunze ubumwe za Amerika tuga ku ijambo ikibazo icyumviro
yego murakoze cyane ku ijambo ndabanje kwanda kuramutsa abatumire b'iteka numva ko bakoze ibikorina ngaho mu gihugu cyarakaze ingoma za Amerika bakoresheje karanga abarundi na cyane cyane ingoma isanzwe ingoma n'ukuri ni igikoresho gikomeye cyane rwose mu kwamamaza no kuhayagika
Anselme ndumva umurongo wawe atari mwiza cyane rwose reka dusubire tuguhamagare mu kanya turabe ko tukora umurongo mwiza
ego
turagerageza dusubire tuguhamagare reka tugaruke rero ku batubire ambassador Gabriel Nyakubwayo na Apollinaire Nshimirimana mwavuze ko mu migambi mwishinze muri iryo shyirahamwe ryo kuvuza ingoma hariho no kwigisha imico eka akaranga ku Burundi eka n'ururimi tutangurire ku kibazo cy'ururimi ni kibazo gihambaye cyane rwose kuko nk'abana nk'uko mubizi bavukira ngaha kenshi na kenshi usanga bataronka karyo ko kuvuga ururimi rw'ikirundi ariko Apollinaire wewe asa n'uwabishoboye atubwiye ko umwana wiwe yavukiye ngaha avuga ikirundi neza cyane rwose nashaka igihe kigeze cyo kwigisha indimi mubigenza gute mubigisha indimi gute iyo mico muyibigisha gute turetse kuvuza ingoma no kubatumira bakaza kuraho muri ko muravuza ingoma
nkuzeye icyo kibazo cyo kwigisha ikirundi abana ni kintu kigoye gusi cyane kivuna gitaba ukwitanga gusi cyane kuko muri leta zunze ubumwe za Amerika murabona dufite amabanga menshi ibikorwa ni byinshi akazi karavuna ugahura uri kuriruka hirya no hino ugahura wabuze nako kanya kukugira nuzeye kuko kukuvugisha ikirundi abana bawe mugabo rero ingene umuntu aca abikora strategy ni ukubasohora kubashyira hamwe n'abo bandi mungizo ngoma bagiye guhurirayo nta kindi bavuga atari icyo kirundi hanyuma rero bagarutse muhira baje naho umubyeyi abatari hari baba bagize induze baba bahuye nabo bandi bana bakabandanya bavugana ku matelefone bakabandanya bavugana ku email niho bacigira yewe nkubu sino bahenda byaramfashije gusi cyane kuko abana banje twavuye mu Burundi bafite umukuru afite imyaka 3 mugabo kubera izo ngoma kubera ya association bagiye ikirundi ntibacibagiye hayo umwana yavukiye muri Japo azangaha nawe nyene kubera izo ngoma kubera ya association nawe nyene ikirundi yagiye atora hijya no hino ntacyanze cyane gose mugabo aracumba nuko bigenda hanyuma ikindi nacukora uravuga uti muri muhiri yo muronsa akanya kukuvugana uravuga uti wewe vugura uri mushobora uzuravanga mugabo genzo nguma mvuga mu kirundi ukabigira gutyo niko ushobora kubigisha n'ahandi mu gitondo barasohoka bakaja kwiga n'icyongereza televiziyo n'icyongereza byose n'icyongereza ururimi icyongereza kiriganza murabizi usanga rwagiye rero nte kumana vuga ni gukora bikomeye kandi ntibyoroshye sinobesha si benshi babishobora
namwe mukanye gatoyi cyane rwose Pauline nashimiye Imana mwabigenje gute kugira ngo abana bose avuge ikirundi nk'uko umengo bavuke mu Burundi
ntabwo byoroshye mugabo je ishinzi cyafashije urabona kubera amaze kujya mu ngoma ibyo tuvuga ni mu kirundi indirimbo amaze kumenya ururirimbo mu kirundi ashaka kuba agasiguza ati bibisi bisigura iki cyumva yuko abari kariga rero muri make nuko nabigenjeje kubera ingoma twagiye tuza turavuga mu kirundi hanyuma akavuga mu cyongereza nkuko amasezerano abivuze je nkageraza kumushyira mu kirundi hari n'igihe namubwira nti nta kimwe nshobora kwishyura niba utavuze ikirundi nkacamenya mugabo ntabwo byose bose bashobora kubige kubera umwanya ubuzima umuntu abarimwe mugabo ico no hanura abantu nuko batoreka abana babo ngo bibagire ikirundi kuko bugiye ubagiye ururimi ubutayakaranga yo bagiye ururimbo gutayakaranga kuko ndaranga ibindi bihugu usanga bavuye mu bindi bihugu ntibigera bibagira ururimi rwabo n'abana bo bavukiye ngaho usanga bavuga ururimi rwabo gusumbere ugasanga nk'uko bavuga icyongereza bavukiyemo rero ni byiza yuko tuguma turaba n'ibyo kenshi n'ibyo boza bararaba muhira ariko hari ababyeyi usanga bakira ku ndirimbo zo muri Afurika bwabo ugasanga ntibashobora no kuba ntibasigurira rero ntabwo byoroshye biragoye ariko bazadufashije cyane
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Eddie Michela muri Yoneza muri Yega Eddie muri Zambia murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga ku ruhara rw'umurwi w'abavuzi b'ingoma aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tugwa ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
ni kwa karimu mukaba ne kandi bizagore n'amenye yahuye natwe dutera katugira kwiya kirye cyane cyane no kera kwa serivisi
ndumva telefone yawe itumvikana neza cyane gusa murashaka kubaza ikibazo mukani gatoyi ko sira tumvise
yego ni n'amenye yahuye ni cyo cyabatuye bagira
yego me twabyumvise intambamyi yego mereka tuwa leka tubahe akanya abatumire bacu bagira ico bashikirije intambamye mwa mwarahuye nazo mu gutunganya uyo murwi mu kushikana ushite muri kigihe nkizehe ambassador Gabriel yakubwaye
intambamye twarazi rose dikomeye bose cyane ubwa mbere kuronka ingoma kuzikura mu Burundi tikaza tukazigura ico cyarabaye ikibazo gikomeye kuko bijya mu nzeye bica mu nzira zikomeye kuko ingoma zo mu Burundi murazi yuko ziri protege hanyuma icyo cyaratuguye iki bishitse ngaha gisitse ngaha aho tuzibika ingoma ntizipfa aho zibitswe hakanye hoho biba ari ibindi icya gatatu ni ntuzeye aho tuzivugiriza sare tuzivugirizamo ibyo nyine byaraturuhishije gosi cyane hanyuma rero ingoma iyo zirabyara ngira ngo murumve icyo shatse kuvuga nti bavuga ko ingoma ya menetse bavuga ko ingoma ya vyaye iyo zivyaye rero kugira ngo uyisubirize n'ibindi bibazo habyaye zibiri n'ukomanda zibiri mu Burundi nuzeye ucishije mu bintu by'amafaranga ntibishoboka ntibikunda iyo zibyaye rero bika umurisho uvunitse ukura hehe ibyo ni ibintu by'ibazo twagiye turaronka hanyuma ikini nacyo kugira ngo uwo muhari yo association tuyishireho twategezwa kwemererwa muri iyi eta ya Georgia nabyo nyine byaratugoye twategeza kugusaba abanyamategeka bo bitabaryo yakugira ngo babidufashe ibyo nibyo no vuga mugabo umushingane ya Pauline nawe arashobora gutanga ubundi bururiro bukomeye kuko no vuga yuko we wari sur terrain
Ego tumwa kanya akwitse bandanye atubwira zimwe mu ntamba
murakoze cyane gose nshimire n'uwo mutumire abajisho kibazo ego nivyo intamba ni twaraziciyemo kandi kizibura mu buzima kandi ambasaderi yavuze ibintu bikuru mu ntamba nyo twatubwira guhera mu ntango ariko n'ubu intamba ziraboneka umwanya cyane kuko urazi bavuga ko umwanya ari amafaranga ni ko umugani bawuciye ugusanga bigoye kubera ubuzima umuntu aba arimwo ugasanga abuze umwanya wo kugira entrenema kugira aze kugira entrenema hanyuma turetse naho umuntu amaze kugira iyo ngorane ya entrenema usanga igoye cyanke niyo kubera ugukanya ugasanga umwanya kubera aho utashobora kuronka ahantu hadakanye ubugiriza ukacu usanga biragoye kubera imbeho ahantu kubera hakanye ukacura umwanya wo kugira ngo urondere uronke umuco wo kugira ngo uze kuzivuza ugire entrenema muri icyo gihe bica bifata umwanya muremure kugira ngo uzomenye ibintu kuko byose bisaba kuba ufite entrenema ya buri munsi ya buri gihe na tubuge nka buri weekend rero izo ni zindi ngorane twagiye tubwira cyane ariko ni nkuru nizo ambasaderi yavuze ikindi nacyo akunda kuronka abantu kugira ngo babyumve kuko hari abantu bavuga bati batumva yuko bashobora kuvuza ingoma kuronka abantu wigisha nayo nyine ni ingorane kugira ngo kuko urabizi abarundi ingene tumeze hari igihe usanga mu bisanzwe turi okipe mu n'ibintu byinshi ugasanga umwanya uratugoye rero bica bituma ubura abantu wigisha
ego me tukiri kuri mwebwe nyene
bwana Frederic mbabarire hariho ikintu cinkora mutima twaye twibagiye
ego
muzeye mwumvise yuko dufata abana bato tugatangura kubandira na kugira batambe urumva hanyuma rero bakabyiga bakabimenya ukabona yuko uti uyu numutimbo wa kweli wagira cyama imyaka 18 nguyo aragiye muri universite yahehe yo muri California yo muri Michigan agacagenda nguyo abagiye tuba tumuhombye entre guillemets icyo kintu ni déperdition icyo kintu nacyo nyine kirahungabanya kare twabora tu abigeme baratamba ingoma nabo nyene mugabo bita nuko twabyahagaze kubera kubahiriza amategeko y'i Burundi mugabo abo bigeme twari dufite abigeme batamba ingoma neza gose cyane ngo bigire gucyo ukaza wumvagiye kwabigwa ari bungenze murumva ingene bica bigenda ntitwaze ko bibunge ngako barongorwa mugabo ngira murabyumvise
ibyo ni ibibazo bihambaye cyane gose ni ibibazo muzoza muriga uko uyu murwi wanyu ukobera tukivuga nyene kukuru uwo murwi wakomeye nashaka
nacho nyakwa Frederic ngorane usanga umuntu twagi urutagira hariho nabavyeyi batabona numva nti tubone imico kumwe wabwira umwana wiwe wabona yuko umwana wiwe abashoboye umwana akabikunda mu mvyeyi ntavyumve niyo nayo ni ngorane kandi ucusanga birimwo ucusanga biteri ingorane kubera umubyeyi nawe urumva umwana ateza atabanza kuronka ushaka umubyeyi mugo umubyeyi ashaka kuba atabibona yuko bifisaka akamaro nayo nyine ni ngorane twagiye tugeze
iyo ni imwe muri izo ngorane zose muvuze tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Melinas muraho
ego twakirimba
mbwira amazina yawe yose
amazina yanjye yose nasaba mwibuka
Melance murehega Melance
ego ndi mu gihugu cy'Uburundi mu ntara ya Ruzi muri komini ya Kinyinya
nziza cyane rwose murafite ikibazo murafite cy'umubiro mu kanya gato
ndumaje ikibazo nagomba kubaza n'icyumvira ngomba guterera
yego
turashima cyane ko wasizeho uwo mugwi kuko utuma ubwa mbere na mbere
koze cyane gose ndumva mirongo ya telefone mu Burundi itameze neza cyane gose ariko nagomba ngaruke ko mushyanahe Polinera Shimimana tubwire ukuntu izo ngoma zagize yatera imbere gushikaho ziba eka no muri sinema twavuze Panther Black Panther ya mbere urumva ko ni ya kabiri ikwirasohoka byagenze gute Polinera kugira ngo mumenyekane gushika ku rwego rw'abakinnyi b'ama sinema kirangiranwa gushikaho muri iyo sinema ingoma z'u Burundi zirimo
murakoze cyane kandi nikanshimira uwo mutumire kuri icyo kibazo abajije kuko ni kibazo cy'inkora mutima keshi iyo tugomba kugira umugambi nyine twebe twagiciwe twashwe gushikaho tugeze ingorane zikunda gushika kugira abantu bashikaho bashaka gushika ni imwe nuko usanga bashira amahera imbere kuko zawumva iyo umaze gushira gukora ikintu ukavuga uti nje ngoma gukora iki kintu ugashyira amahera imbere icyo kintu gishinta nta hamwe gishobora gushika nta tashobora gushika kuko cyumwe twabigenje rero twatanguye dutangura kuza turasaba abantu bamaze gutangura kutumenya tusikenda kuvugiriza haba ku masengero ku mashure hari nka evenema baye tukabasaba ko tugenda tukabereke ivyo tuzi ama tukaza turitabira ama activite aba nko ku rwego rw'amakomine canke rw'amazone vya county na masiri niko nabivuga hano hanyuma tugiye bamaze gutangura kutubona rero hari igihe babaza ati oh aba bantu ni sawa umaze babonye uvugi babonye ivyo tuvugije ingene dushoboye kubereka ibintu biryoshye ucisanga bariko barasaba inomero twobaronka gute hama rero tumaze kubona yuko hari abantu rero batu badukunda bamaze kubona yuko hari ibintu biryoshye muri icyo gihe twagiye tutangura kuza rero turabereka yuko natwe dufite agaciro muri icyo gihe hanyuma rero kuri Black Panther n'abantu nyine nk'uko nyine batubonye bamaze kuza muri atura n'abavuga ati hariho filimi igomba gukorerwa ngaha umwe yari mu bantu bahora batubonye yari umugenzi w'umwe mu bavuzi b'ingoma arababwira ati hariho ntuzeye filming igomba kuba hiyo ngaho hanyuma barashaka abantu bafise cyane cyane bo muri Afrika imico bafise utugenegene muragenda mwiyandikishe muze murabe yuko muhoro nka chance twerumva rero twaragiye ubwo nyene duca tugira imana bashya batwemera ubwo nyene twini twitwe nyene twavuye bavuga bati mwebwe tuzokorana namwe nuko byagenda
bababonye ntibarinze gufata umwanya ngo bavyigire hamwe n'abandi bariko barahiganwa bace babwira ko mwebwe murimo
abandi bose bababwiye yuko bazobabwira mugatwebwe twavuyeho bamaze kutubwira yuko turimo
ni byiza cyane rwose ambassador Gabriel ndiho kubwayo mwabifashe gute
ibyo byo byarashimishije rwose icyo keje sinari muri Atlanta nkuko nabibabwiye nagiye numva babimbarira abantelefone babimbarira byaranezereje cyane kandi nasanze strategy twakoresheje ariyo twebwe mu maguru ya mbere nitwe twaza kurondera abantu nitwe twaza kurondera aho tuvugiriza kugira ngo twimenyekanishe murumva yuko twakoresheje strategy yuko batubona hanyuma bakazodusaba ngo tuvuze hariho ikintu wigeze kuvuga bwana Frederic tutavuze cyane reka nakivuge n'ingoga mwavuze muti mushaka kubuzo imigambi ni ubu twe na numushinga na ya poine turiko turakora kugira ngo ibi nitube nibabe bakiza baradutora rimwe ngo batwiyumviye gutyo oya turiko turakora kugira ngo tugire ikintu twokwita market depose izina ryacu rimenyekane nk'uko ayandi mazina y'abacuraranzi n'abandi babikora nibyo turiko turakorera ko
ni byiza cyane rwose iyo migambi turanayigaruka ko ariko nashaka mbanze mpere ijambo kandi Simon Nyabenda mwiwe neza muri hega Simon duga ku jambo ikibazo cy'imbiro mu kanya gato ndabona ariko telefone yawe itameze neza dekado subire kuguhamagara Simon bivuga nabi cyane gose birabaza mu matwi reka turasubira kuguhamagara ndasaba umufasha asubire kuguhamagara mu kanya reka tugaruke kuri mwe rero namwe Pauline Nshimirimana ambasadori yatubwiye imigambi mufise y'ugushora gushika ku cyo yise marque de pose gushikaho mu menyekana cyane gose mu kamufise eka izina ryanyu rizwi hose makungu iyi migambi mufite mu tubwira nti hehe Apollinaire
ni muri marque murakoze cyane ni nyuma y'ivyo ambasaderi yashikirije navyo ibindi navyo ku ruhana rwanje no ku bandanya ndondera abandi barundi dushobora kwigisha kugira ngo ekipe igume ibandanya kubera ingorane irahari dusanze dufise ingorane y'abantu baza ntibagasanga barimutse cyangwa bagiye mu mashure cyangwa bagiye kubaka cyangwa bubatse izabo ibyo byakunda gushikira ku bakobwa bubatse izabo ariko n'abagabo n'abahungu hari habashika bakubaka izabo ugaca usanga abagize amaresponsibilite menshi bigaca bituma umengo barashise intege muri icyo gihe rero no kubandanya twimenyekanisha nigisha twigisha abandi abantu benshi kugira ngo kumbure nitwamara gushika kuri iryo hangiro turiko turakorera ko na ambasaderi bizo haze hashike turi tuhari kandi bidufashe no kugira ngo ibe umurimo wa misi yose atabindi bintu bidusamaza
tu muri kama nabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe n'undi munywanyi iradio ijwi rya Amerika mwiriwe neza muri hega mutwibutse akazina kanyu muri Kenya akazina ninde Ferdinand laba abantu bari ruhande yawe bari kwavuza induru ubakureho hanyuma ubandanye ushikirize ikibazo n'ikimbiro mu kanya gato duga kwijambo ndabona telefone yawe isa nigoranye reka tugaruke kwa ambassador Gabriel ndiho kubgayo tubwire cyane cyane ukuntu batekanya gukura izo ntambamye zose batubwiye nko mu myaka 10 iri imbere uyo murwi mubona hehe ambassador ndiho kubgayo
murakoze cyane aho ndawubona sino shura kuvuga uko ntabyunzi nsinzi mugabe ico mbona nuko intuzeye espoir iriho kuko ubu turafise instrument nyinshi gose dushobora gukoresha kugira ngo tushobore kwiyamamaza nkibi ibyo kuza kwiyamamaza ariko si muri ayo mareresi ya Black Panthers ibyo bizodufasha gose cyane icyo ni cya mbere dongo turafise instrument turamaze kuza kuvugiriza Apollinaire sindabimuvugiye ibintu byiwe mugabo turamaze kuvugiriza les anciens nk'umukuru w'igihugu Jimmy Carter kabiri kose turafise ibintu bizodufasha kuduga hanyuma ikindi nacyo tuzokoresha dutegerezwa kuba tutegerezwa kwandika intuze ye impapuro zerekana yuko nusomi ni kompanyi hanyuma rero duce dutangura gukora ni kompanyi sindamenya neza aho tuzoca mugabo tuzobihinyanyura turiko turabyiga niho ngibita tukibitangura
Apollinaire Nshimirimana umurwi wanyu mubona hehe mu myaka 10 iri imbere
ikibazo ni cyiza kandi kinkora gusoma kandi kigoye kwishyura mugabo rero uko ndabibona uko mbona ndazi yuko tuzaba turi heza mu myaka 10 gusumba uko turi ubu kuko ndabye imyaka tumaze irarenga 10 turi dutanguye ndabye aho twahereye and kandi ku migambi dufise na ambasade ku byo tugomba gushikako n'abo tusanzwe tuvuzanye ingoma ukuntu babibona ishaka bafise ndabona ko tuzoba turi ahantu heza mugabo ndahabona neza mugabo ndabona yuko tuzoba turi ku rwego au niveau federale tuzoba turi barurangirango kandi babitumwako
mutubwiye kandi Apollinaire uruhara muherutse kugira eka hariho amatwa dusumira yindi sinema ikwirategurwa bakaba barabasabye kugira uruhara muri iyo sinema byagenze gute
baraduhamagaye tumusanzwe kuva mu mwaka uheze twarahamagawe kuri kujya muri iyo sinema ya kabiri
ariko mundu iheze naho nyene barashoboye barampamugizitatu zeze bampamugaye bambira yuko bagomba gusubiramwo filime hamabwira yuko dushobora kugenda bashobora kudutwa kuduhamagaza tukagenda muri Hollywood California muri ico gihe twarose chance yo kugenda naho twagiye turi bakeya mugabo biratanga biratisa akamaro kubona yuko bashobora hariya muri chanezereje cyane nuko nasanze abo twari kumwe bose ngaha muri Atlanta kujya filime aho bagitegura ubwa mbere abo twari kumwe icyanezereje cyane nuko nasanze twebwe tudashobora gusubirizwa urumva nise twariyo mu bisanzwe mu bantu bari basanzwe bariyo muri bwa mbere nicyo cyanezereye cyane kinaciye mbona yuko ahubwo bizodufa ari byampaye icyizere kandi inzira turimo ari nziza
ni byiza cyane rwose ambasador Gabriel ndiho kubwaye mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ahantu ingoma zivugirizwa cy'ahantu zibikwa ko mu bihe bikanye izo ngoma zishobora kubyara canke zikamera nabi cyane rwose tutanguye ku kibazo cya mbere cy'ukuntu aho ingoma zivugirizwa ikintu uyu murwi ukwiye gukora n'igihe ibibanza byo kumenyerezamo urundi rwaruka mwavuze rwaruka kenshi na kenshi ruja muri za kaminuza ugaca usanga rwiye muri kaminuza za kure ugasanga umuvuzi w'ingoma nk'umwe arabuze ikintu cyangwa impanuro cyangwa strategie muha polinere n'izi kuri ibyo bibazo byose
nubeye icyambere kubyerekeye bya aho tuvugiriza naramaze kubona yuko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika usabye uraronga tuzogerageza kandi twari twanabitanguye igihe tubitangura ingoma tukagenda ino usanga amanduze amashengero afite gymnase niko twabigize muri ayo watu kagenda tukavugiza muri gymnase bakatwemerera mugabo ngahe ingora nizo batwemerera kuko twagenda turi twashira imbere yuko turiko turavuza com in organisation sans bureaucratif iri oriente gufasha na community twebwe rero dutangiye kubigira company izomera nk'ibigora mugabo naho nyene umuntu azora abatumaze gukura turashobora kuruwa sari tukavugirizamo ibyo tuzobyiga kandi jewe nibaza yuko tuzobishobora tukaza turaruwa amasari icyo ni cya mbere icyo nicyo n'icyumviro mbona icyerekeye nacyo abo bantu baza baragenda bagaruka naho nyine hariho ikintu dutezwa gukora baragenda tugaca tuvunikira intuzi nkokora tukamera nk'ababibagiye twarihenze rwose cyane kuri icyo kintu kuko ubu ahazoba ari tuzogumana contact umurito wiwe tuzoba tubuzi hakenewe ibintu bikomeye azoza tumubwiye tuti nuze uvuze cyangwa ahindiye umurisho tu ku muntu asanzwe avuza ingoma atayimba ingoma umurisho wiga mu munsi umwe kakabaye tuzoze turakorana gutyo baje mu biruhuko bakaza bari hariya tukabatuma ko bikenewe ibyo nabyo tuteza kubikorera nk'uko nabivuze rero tubandanya twiyumvira
ego me Apollinaire Shimimana kimwe mu bibazo kandi namwe mwashikirije n'ikibazo cyo kwigisha urwaruka rukamenya izo ngoma ukuntu ingoma zitambwa n'ibintu bihambaye cyane rwose n'ibintu mutezwa kubandanya mushira ku rwego rwo hejuru kuko hagize nk'umuntu umwe ava mu gasanga ntagishoboye ika umuzanye ntatamba cyane nka bamwe mwahorana icyo gishobora kuba ari ikibazo ugasanga izo ngoma zirataye kanovera kazo ivyo mukora strategie zanyu kugira ngo mwame mufise abantu bazi koko kuza izo ngoma ni nkizihe ivyo mwipfuza ni hibi
aho strategie ya mbere niyo ambasaderi yaje kuvuga y'umuntu wamwigishije akagenda ngitumuta ubu twaramaze gufata icyemezo iyo umuntu agiye ngo kwiga handi biturutse bivanye naho tugira tuvugirize turamubwira twatwabimenye hakiri kare tukamutuma ko akazoza tugahurirayo ari bikenewe ari ngiye tumurihira itike tukaza tugahurira nk'akarorero byashitse uyu muntu wanjye ari kuyiga muri Connecticut byasaba yuko tuyobuza hafi tumuri tugenda kumutora cyangwa tukamuhitana ubumva kandi yaravandanije hanyuma ikindi nacyo umuntu afite umurisho tuba tugumanye hamwe tukagumana en contact nabo muri cyo gihe biroroshye nta byo ibigoye kugira ngo tumusubiriza gute kubera tuba twagumanye contact nawe hageze ko tumvuza aba umurisho wetu batumuzi hari gihe ashobora kuza gutemberera tukaba muri cyo gihe tutadufise entraînement tuyaranja tukayirondera tugerageza kuyirondera kugira ngo tusubire duhurire hamwe umva niyo strategy twaciye dufata mu kanzu twamaze kwitangura aho kuzobugiriza naho gutegura nibaza yuko aho tugeze ndabizi yuko icyo kibazo mwarimu wacu wagiye ambasaderi ariko aho tugeze icyo nagiye nkora mu gihe nari nsigaye ari je ndongoye umugwi nagerageje kwiyegereza ayandi mashyirahamwe kugira ngo tugirane imigenderanire myiza mu gihe badukeneye tukamenya ingene dushobora bashobora kuturonga natwe igihe tubakeneye muri icyo gihe dushatura dukora ibintu bobo badukeneye natwe ko tuzi ko tuzobakenera muri icyo gihe duca dufashanye rero nibaza yuko tutazogira ikibazo kininiya cyane kubera icyo kintu naramaze gushyira ku murongo
mu kajambo ka nyuma ambasaderi Gabriel Ndihokubwayo akamu motere kugaruka nakahe mwavuze ko mu migambi mwari mufise kwari kugira gukora ibishobose byose kugira ngo urugaruka ntirutakare ruje mu byabi umutwe nk'uko bikunda kwibonekeza mu rwaruka rwinshi uyu mugambi mwarawushitse ko
ego cyane urakoze cyane mushinga na Hefredi kubaza icyo kuraga nukuvuga iki nukuvuga yuko ibi turiko turakora twebwe ryo tuzoba twashengeye dushaka yuko babibandanya icyo kintu twama twakibabariye twama twabasigurira bituma izo ngoma ziriho
igihe Ambassadeur Gabriel Ndihokubwayo ndabona ikiganiro cyari gihimbaye cyane rwose ariko amasaha aragiye ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire na Radio Ijwi y'Amerika ndabashimiye namwe mushiga nahe Apolline Nshimiyimana ku kanya mwatoye kugira muganire na Radio Ijwi y'Amerika turashimiye engineer Peter Hanley yadufashe mu higa bw'ivyuma na Nadia Taha yadufashe kwegeranya iki kiganiro turabashimiye namwe inshuti mwese mwatoye akamo mugashikiriza ivyiyumviro turabashimiye namwe mwaduteze amatwi ikiganiro muri sanga cyo munsi mugire amahoro no mugoroba mwiza mwese
nikoga kusa gucyo no munsi sinobikitse
igamugenzi wanje ni kiko buri munsi wonda igamugenzi wanje ni kiko buri munsi Kona horambo na mwibara baru gendura tigita Ukacha sikubura hejuru Hono no no Tua urukanda wangimira bifaranga Ukafata na bukafata ngumuja Mbonyuka mungango sino kubugisha nafisa mahera None kuje kunsaba kandi waranyimye nibiki uvyashitse Maria 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 Ekamukobwa nibiki nyongorera Maria
Gicho womenya chivisi na mabanga
Wewe wiruki ya bafisa mafaranga Babuzu mutima
Wakunzi vihenda maso wibakira Kuzorongi vijaziba
Ukunu mbonu mezubu Nakindi no gufashisha tarima nuro Oh yeah
Uzugire nabandiko umuntu yo jya bika kajyama kare
call.